amakuru mu karere tuyahere mu gisata cy'umutekano aho Burundi busaba u Rwanda kurwutanga abo bwita abagizi ba nabi bagirizwa guhungabanya umutekano no kwica abanyagihugu mu ntara ya Kayanza iri muri commune Kabarore mu nyuma bagahava bahungira mu Rwanda. Igisirikare cy'ico gihugu kiremera ko hari abarundi 19 bitwaje ibigwanisho cahagaritse mu ishamba rya Nyungwe bavuye mu Burundi, kikavuga ko cifuza kuzobaha ishami ry'igisirikare ricungera imbibe mu karere k'ibiyaga binini. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Igitero Burundi bavuga ko abagikoze bahungiye mu Rwanda ni cabaye ku itariki 25 z'ukwezi guheze kw'icenda ku mugoroba w'ijoro muri commune Kabarore intara ya Kayanza. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye yaraye abibwiye itangazamakuru Igitega ku mugwa mukuru wa politike.
Ku gacimbiri gw'imbogo umutumba Tondero muri commune ya Kabarore intara ya Kayanza akagwika abasoma bakitwa ibigwanisho kaje kava ku gasozi citegererezo ku w'imbogo mu gihugu cy'u Rwanda karateye ku mihana ibiri aho kishe Serugo yitwa Bucumi Gregori w'imyaka 30 igihe cy'isaha 12:45 abajije umutekano bamaze kugakurikirana ako kagwi kavuye gasubira iyo kaje kazananye mu Rwanda gatwaye n'impene indwi kivye muri iyo mihana.
Igisirikare cy'u Rwanda kiremera ko hari abarundi 19 bitwaje inkoho cafatiye mu ishamba rya Nyungwe mu karere ka Nyaruguru gahano rubibe na commune Kabarore yo mu Burundi. Iryo shamba rikiri mu Burundi ryitwa Ikibira ni naryo igipolisi cy'u Burundi kivuga ko abateye icyo gihugu bahungiyemo. Mu itangazo cashize ahabona igisirikare cy'u Rwanda kibicishije mu rwego rw'iperereza kivuga ko abo bantu cabafashe itariki 29 z'ukwezi guheze haheze iminsi ine gusa icyo gitero kibaye ku butaka bw'u Burundi. Iryo tangazo Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi rimenyesha ko abo Barundi bafashwe biyemereye ko ari abagwanyi b'umuharugwanya leta y'u Burundi witwa Red Tabara. Leta y'u Burundi yifuza ko u Rwanda rwogiha abo bantu maze bagakubitwa intaye mu gahanga.
Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano busubiye gutera ivyatsi ubwo bubisha bugashima n'ingene babisabwe n'abajije umutekano bo mu Burundi, abajije umutekano bo muri ako karere b'u Rwanda bahanahanya amakuru n'abo Burundi bigatuma izo nkozi z'ikibi zimenyekana aho ziri mu Rwanda zikongera zigafatwa aho zari zahungiye. Ubushikiranganje bugasaba ico gihugu c'u Rwanda gushikiriza u Burundi izo nkozi z'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nk'uko n'u Burundi buhora babikora igihe cyose ufata inkozi z'ikibi z'u Rwanda ugataka ku Burundi.
Yamara igisirikare cy'u Rwanda siko kibibona. Itangazo ryashyizwe ko umukono na General de Brigade Vincent Nyakarundi atwara urwego rw'iperereza rya gisirikare rivuga ko abo bantu bazoshikirizwa urwego ruhurikiyemo inzego za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga binini Mécanisme Conjoint de Vérification Élargie de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs. Igisirikare cy'u Rwanda camenyesheje mu rwandiko ubwo rwego ko abo bantu bafashwe bari mu minwe yacu kandi ko ubwo rwego rw'akarere kose arirwo rubwirizwa kubakira rugakora amatohoza maze rugafata ingingo zikurikira bijanye. Sejya mbere ibisirikare by'ibi bihugu byagirizanya ko abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu gihugu kimwe bagatera ikindi cane cane mu bice biri ku mupaka kuva mu mwaka w'2015. Ibi byakurikiye icuka kibi muri politike n'imigenderanire y'ibi bihugu. Mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze inzego zijejwe iperereza mu bisirikare bigize ibyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi zarahuriye hamwe ku mupaka wa Gasenyi Nemba kugira ngo zitorere umuti uko kutumvikana n'igikorwa cari gihagarariwe nk'umuhuza n'ubwo rwego ruhuza ibisirikare byo mu karere k'ibiyaga binini. Abo bategetsi mu gisirikare bavanye bumvikanye ku mutekano wo ku mipaka ugiye gucungerwa hamwe kandi kwizo nzego zizoje zirahanahana amakuru y'umutekano akwiye. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.